Tuzingure kugichapu cha 19. Ijambo ry'Imana ritubwira ko hari abantu bamwe bishima kuko biyumvira yuko atabintu bibi byinshi bakora. Hanyuma bagatangura gukengera abandi. Mbega hari abantu bameze gutyo womenya. Umunsi umwe Yesu yabiganiye uyu mugani. Ati habaye abantu babiri bari bagiye gusenga mu rusengero. Umwe yari umukuru w'idini, uwundi nawe yari umutoza kori. Wa mukuru w'idini ahagarara yemye avuga ati, Mana ndagushima yuko ntameze nk'abariya bantu babi b'abanyabyaha. Ati Mana urazi yuko ntameze nk'abicanyi nk'abanyazi kandi ntameze mbere nk'urya mutoza kori. Nisonzesha kabiri mwiyinga kandi na mananga n'ikigira 10. Ariko umutoza kori yarazi yuko atameze neza mu bugingo bwiwe. Yarazi ko haraho yazariba abantu bamwe baje gutanga ikori. Haraho yasotora kumbure kumahera bazanye yikori akishirira mu mufukiwe cyanke mbere hari naho yatangisha abantu biturire. Yagomba kwimana rero imubabarire kamugirira ikigongwe mbere yumva afisi soni kugeza hatokuna mukango arabe mwijuru. Nuko mukuvuga atangura kwishishitira mugikiriza avuga ati oh mana ndagusabye ungirire ikigongwe. Mbega muri ayo masengesho abiri nirihe uwo kwiyumvira ko ryashikiriye Imana? Egome ayo masengesho yo mu kwara abiri yarashitse mu ijuru, ariko nirihe muri ryo wiyumvira yuko ryashitse ku mutima Imana? Nivyo kuri ni rya sengesho ryava kuri wa muntu yicishije bugufi agasenga bivuye ku mutima. Ijambo ry'Imana rivuga riti uwishira hejuru azocishwa bugufi kandi uwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Mbega weho wumva umeze ute mu bugingo bwawe? Haraho uvuga uti cewe meze neza namanja gusenga ndakora ibikorwa by'ishengero ndatanga n'ibigira 10 mugabo mu mutima wawe wuzuyemwo ubwibone n'ubwishime. Wibuke yuko ivyiyumviro n'umwifato nkawe benuwo bidahimbara Imana. Umenye yuko uwicisha bugufi ari wazoshirwa hejuru, ariko uwishira hejuru azocishwa bugufi.